Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Kuri internet mudusange kuri w3 radio yacu voa.com. Hano i Washington muri studio ya gatanu, Joe ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadi ari ku bugenzuzi bw'amakuru, naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho: abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barashima icyemezo intara ya Kivu yepfo muri Kongo yafashe cyo kuvanaho amafaranga y'igipimo cya COVID-19.
Twebwe turanezerewe cyane, turashimira Leta ya Kongo ukuntu idufashije.
Twese ntugiye kutworoza tugiye kubera umuryango.
Abo ni bamwe mu baturage bo ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Mu Burundi, imiryango irenga 200 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke imaze guhunga hituye kubera inzara kuva uku kwezi gutangiye. Aho mu mahanga, urukiko muri Espanye rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa José Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola yerekana ko azize urw'ikirago. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, ni mujye kure. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia habaye impanuka y'indege yarimwe abantu 36 mu murwa mukuru Mogadishu. Abategetsi bavuga ko abo bantu bose barimo n'abadereva barokotse. Fidel Niyongabo.
Iyo ndege y'ikompanyi Juba Airways yarivuye mu gisagara cya Baidoa kiri mu bumanuko bwa Somalia igihe yagira isanganya ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo ku murwa mukuru Mogadishu uno munsi kuwa mbere. Umuyobozi w'indege zitwara abantu muri Somalia, Ahmed Mualim, yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyo mpanuka yabaye hafi y'isaha 5 zo mu gitondo mu masaha y'Imogadisho. Ababonye ivyabaye bari ku kibuga c'indege mpuzamakungu co ku mugwa mukuru wa Somalia, Mogadisho, bavuga ko iyo ndege yururutse hataragera ko ishikira ikibanza c'indege. Yaciye igwa hasi rubama icitangura kwa kumuriro. Bavuga ko babonye abajejwe kugwanya imiriro bariko bagerageza kuzimya imbeya zariko zaka kuri iyo ndege.
Urukiko rwo muri Espanye rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa José Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola ryerekana ko yazize urw'ikirago. Inkuru turayibaza Diane Nininazwe.
Sentare nkuru ya Espanye naho yemeje ko nyakwigendera dos Santos yazize urwiwe, yasabye ko ikiziga ciwe kibandanya gusuzumwa, gutyo itegeka ko ugushikiriza ikiziga ciwe umuryango cyabirabangiriye. Umuvugizi wa Sentare ya Espanye yasiguye ko ingingo yo kubandanya amatohoza ku kiziga ca nyakwigendera dos Santos yafashwe mu ntumbero yo kumara amazinda abagikekeranya bemeza ko yoba yagiriwe nabi nabo bemeza ko bari bagiramiye ubuzima bwiwe. Ibiro vy'abaserukira umukobwa wa dos Santos imbere y'amategeko vyibukije ko cize dos Santos umukobwa aho nyakwigendera yasavye isuzuma ryimbitse ku kiziga ca se wiwe, asigura ko urupfu rwiwe rudasobanutse. Nta vyemezo canke insiguro c'igituma bagira amadidane ariko bigeze batanga. Aha tukibutsa ko haheze indwi zibiri dos Santos yahoze atwara Angola yitavye Imana. Yaguye mu gisagara cha Barcelone afise imyaka 79. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Portugal ryitwa Lusa rikemeza ko kuva mu kwezi kwa gatandatu yavurirwa mu gisata kivura indembe mu bitaro bitatangajwe izina byo mu gisagara cha Barcelone. Kuva mu 2019 ariko dos Santos yaravugwa ku buryo bw'amaho n'abaganga batandukanye.
Ibitero by'amabombe by'u Burusiya mu mujyi wa Toretsk mu ntara ya Donbas byahitanye abantu 6 bibagiye mu gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yirukanye ku kazi umushinjacyaha mukuru w'igihugu na bamwe mu bakora muri serivisi z'ubutasi. Fidel Niyongabo.
Toretsk igisagara kibamwe abantu 30,000 kiri ku birometero 50 mu manuka bw'igisagara cya Kramatorsk. Abasirikare b'u Burusiya bariko barondera gufata. Uburusiya bwaragize intambwe mu bice vya vuba mu ntara ya Donbas, aho abasirikare babwo bafashe ibisagara vya Lysychansk na Severodonetsk. Muri ico gihe prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje kumusubira imana ko yirukanye umushikiriza manza mukuru w'igihugu Iriya Venediktova n'umutegetsi mukuru ajejwe umutekano Ivan Bakanov yafashe iyo ngingo kubera hari abajejwe kubahiriza amategeko batari bake bikekwa guhemuka. Ibrise mu bubirigi abashikiranganje bajejwe imigenderanire w'umuryango w'umwe bw'Uburaya barahuye kugira baganire ivyerekeye gukomeza ibihano Urusiya bwafatiwe. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'uwo muryango Joseph Borrell yagabishije ku ngingo y'Uburusiya yo kuzibira ibivuko byo muri Ukraine iri kituma Ukraine idashobora gushorera hanze amatoni imiliyoni n'imiliyoni y'intete zayo mu mahanga amenyesha ko ivyo bitegerezwa guhagarara. Ivyatangajwe na Borrell bibaye mu gihe bitegekanijwe ko abajejwe ibiganiro b'Uburusiya na Ukraine bahura n'abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Turkiya mu gisagara ca Istanbul ku munsi wa gatatu kugira baganire ivyerekeye amasezerano ashobora guhagarika ingingo y'Uburusiya yazibiye ibivuko vyo muri Ukraine mu kiringo c'amezi n'amezi.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muje no kuri weshatu radio yacu VOA akadomo com mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter maradukurikira kuri @VOA radio yacu mukanya turajyana makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu Burundi aho imiryango irenga 200 yo muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke imaze guhunga kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kubera inzara. Barahunga mu yandi makomine barahunga berekeza mu yandi makomine yo mu gihugu hagati y'inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Muna mae mutekano yo ku munsi wa kabiri w'indwi heze yari rongowe na bizoza kaheme buramatari w'intara ya Cibitoke niho havugiwe ku kigoyi kiriko kiribonekeza mu mitumbi mwimwe yo nayo iherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda iri mu kiyaya ciyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Haba umuremyi firme umunyamabanga mwishikira mu biro kwa musitaneri wa komine Rugombo yashikirije ko hari abamaze guhunga inzara ku mitumbi mwimwe igizi yo komine.
Kumbo z'ukuruzuba rwatse bwa mu kiyaya turimo hariho imitumba izikajwe n'ubwo ruzuba ku mitumba Rukana ya mbere na Rukana ya kabiri. Ingo zishika 210 zimaze guhunga, bamwe baciye mu nzira z'ikinyumabi bajya muri Kongo, abandi nabo bakabahisemo mu makomine duhana imbibe.
Eka no mu makomine ya Buganda ihanura ubibe na Rugombo hari abamaze guhunga inzara naho umunyamabanga mwishikira mu biro kwa musitaneri hatabitigiri yatanze muri iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara kugira abajeje intwaro hamwe n'imvukira bahangane n'ico kibazo c'inzara. Amaze guhabwa ibyegeranyo buramatari w'intara ya Cibitoke bizoza kaheme yabahaye ubutumwa bukurikira.
Uyu mwaka twarahuye n'ikibazo muri higishe cyo mu kiyaya amasezo yose yo kurima nzinabi ariko n'icyo gituma yuko abantu bashaka gutangura guhunga kwa gufashanya kwigishwa ikuba kuri ko Abraham bivuga ko rero sabe abajeje intwaro koresha inama mubumvishe murage bato bafise hanyuma mubizane turabe cyo twokora twese tugiye hamwe ngo ntubace bafatanye kubahunga.
Inyuma y'amasaha 72 buramatari w'intara ya Cibitoki yari yamaze guhakana ko atabanyagihugu arongoye bariko barahunga na cane cane kubera inzara. Mu kiganiro kubamenyesha makuru yatanze iyindi siguro ariko nayo nyene nitandukanye niyo ya mbere.
Gusa abagenda ni babandi babagiye gushingero muri Kongo nabandi rero bagira bimwe bita makanaki umugabo akaguma mu rugo hamugura akaja n'abana akagenda akazunguruka akaja muri ankambi rimwe abarundi bace batabaraza kugira ngo babatekerere nta bantu ariko arahunga nkuko nyabagira abyerekana ku mbuga ngukana bumenye ko yicuze ko arahunga cyane cyane muri Buganda na Rugombo.
Abanyagihugu bo mu kiyaya c'intara ya Cibitoke berekewe n'iyo nkuru bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bemeza ko bugarijwe n'inzara kubera batimbuye mu irima ry'impeshi heze ari 2021 nabo nyene bagahunga
twararimye tuburi imvu tegeze aho tugajwe n'ikiza cy'inzara ubwira ngo amafaranga ntaho tukora amafaranga bazaza guca mu bigo bya hariya baragenda
inzara iraturembeje kuko nta mvura twarose no mwaka twaye nyinshi byarumye umwe wabaye imfagusa abantu babaye nabi beshi ariko baragenda nyabafisi ukuntu bagenda baragiye nyene kugira baranyine abana babo buba
reka nta mwimbo nta mvura yaguye muri Rusiga abandi baguma nyene bagibigira muri ko kurondera ubuzima natwe naga numvugira nga mukanye ndagenda da sindi bwicwe n'inzara
amatoza bakunze ibijo rya Amerika bakoze mu ntara ya Cibitoke yerekana ko abenshi bari ko bahunga inzara bari ku nonde z'abaheruka guhunguka bava mu gihugu kibanye cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kuko batimbuye mu ntumbero yo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa mu Burundi ubushikiranganje bujejwe uburimyi utegekanya mu irima gice turimwo mu biyaya hakoreshejwe kuvomera amahektari 64 niyazorimwamwo ibitegwa mbumbarugo kugwego rw'igihugu intara ya Cibitoke idasigaye inyuma ni mu gihe mucijyo mu mwaka uheze hari harimwe amahektari 26 byatangajwe n'umushikiranganje Deo Guiderurema ku igenekerezo rya 11 kuno kwezi kw'indwi mu nama n'abarongoye ibiro bijeje uburimyi mu ntara inama yo gusuzuma aho imyiteguro y'iryo rima igeze
Radijwi rya Amerika ikujyane mu Rwanda noneho aho bwana Venant Rutunga uburana n'ubushinja cyaha ibyaha bya genocide yarangije kwiregura ku byaha bamurega bwana Rutunga haravuga ko asanga ibyaha byose ari bihimbano agasaba urukiko rukuru kubamo hagati hakazagaragara icyo yita ukuri hagati ye n'ubushinja cyaha Eric bagira ubusa arakomeza
Asoza kwiregura ku byaha regwa bwana Venant Rutunga mu iburanisha rya none yakomereje ku cyaha cy'ubufatanye cyaha ku cyaha cya genocide aregwa gutanga ibikoresho gakondo birimo amasuka n'imihoro byifashishijwe mu gukora genocide yabwira urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ko ibyo byose nta byabayeho yewe atigeze anatanga amabwiriza ku wari we wese mu gukora genocide abatanga buhamya bavuga ko Rutunga n'abandi bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi zari Bakoze inama nyuma irangiye Rutunga ajya gutanga ibikoresho byo kwica abatutsi Rutunga akibaza uburyo iyo nama yaba yarabaye abandi bayobozi babiri batari muri zari asobanura ko umwe yari Kigali undi yari Rukanywe adashobora no gukandagira mu kigo avuga ko n'iby'inama za video conference bitashobokaga kuko iryo koranabuhanga ritari ryakageze mu Rwanda umwe mu batanga buhamya yemeza ko ibikoresho gakondo byari bifitwe n'abakoraga isuku uretse abatutsi Rutunga akabihakana akavuga ko abakoraga isuku babaga nze ikigo kandi nta mukozi wa Izari watangaga ibikoresho avuga ko babihabwaga n'abakapita babo nabo babihawe n'imashinzwe ububiko bwabyo Rutunga avuga ko hari abatanga buhamya bavuze ko baje kwica muri Izari baje bizaniye ibikoresho byabo atari byo baherewe mu kigo abwira urukiko ko muri Izari nta bariyeri zari zihari kuko atari hanazitiye asobanura ko hari hamwe hari bariyeri itarakoreshejwe avuga ko yashyizweho mu kwezi kwa gatanu 1994 n'abasirikare bahanyuraga intambara iriho yerekeza ibutare kucyo kujya kuzana abajandarume bo kwica abatutsi Rutunga avuga ko yari yagiye gutabariza ikigo yasobanuye ko wari Prefense Habimana Sylvain nyirizo nzego z'umutekano yatabaje mu mwaka 2014 yagizwe umwere mu rukiko rwa Rusha kubirebana n'ibyavuzwe ku byabereye mu kigo cya Izari avuga ko uwe nka Rutunga nta gikorwa kinyuranije n'amategeko yakoze muri uko gutabaza inzego z'umutekano ati nari umuyobozi w'umusivile ku mpimbira rero ubumenyi bwangira ikitso nta bumenyi nari mfite bwangira ikitso kuko nanjye narahigwaga Rutunga avuga ko bishoboka ko abajandarume yatabaje baje gukora binyuranye n'icyo yabazaniye akumva bitamureba araburana avuga ko nta shyaka rya politiki yabayemo kuva muri 91 akavuga ko atigeze yanga abatutsi kuko ari nabo benshi bakoranaga muri departement ye yemeza ko ari nabo bakoranaga ubushakashatsi kandi utakorana ubushakashatsi n'umuntu wanga avuga ko yahawe abajandarume bagera muri 15 bagerageza kugarura ituze mu kigo cya Izari gusa ku munsi ukurikira asobanura ko haje abandi bantu bagera mu 5000 bateye hari nabwo hiyambajwe ingufu za gisirikare zasabwe na prefe ubwunganizi bwa Rutunga buvuga ko nta kindi kimenyetso kiri muri urubanza uretse abatanga buhamya bamushinja bukavuga ko abo batanga buhamya nabo bivuguruza ariko bagashingira ku kuba Rutunga ari umuntu ukomeye hari bamwe mu batanga buhamya bavuga ko abakozi ba Izari bishwe Rutunga hari ku gikorwa cyo guhemba bicanyi inzoga inka n'amafaranga Rutunga arabihakana avuga ko ntaho bashoboraga gukura inzoga kubera ko nta rutoki nta n'amasaka bari bafite agashimangira ko muri icyo gihe n'utubari twari dufunze ku cyaha cyo kurimbura nk'icya kibasi inyoko muntu asanga kuba Nsabimana Sylvain wari prefe mu rukiko rwa Rusha yarakiburanye kandi akakibaho umwere bishingiye ku kuba yaratabaye mu kigo cya Izari nawe akumva nta kindi yakivugaho Asoza ku myiregurire Rutunga avuga ko ibyaha burana babimugeretseho baramubishyira yavuze ko abatanga buhamya b'ubushinjacyaha badasobanutse kandi ko we n'ubwunganizi biteguye kubitangira ingero asaba ko urukiko rwazabamo hagati nyuma we n'ubushinjacyaha ukuri kukazajya hagaragara. Abanyamategeko ba Rutunga nabo baravuga ko ibyaha aregwa byamwitiriwe kubera umwanya yari afite mu kigo cya Izari. Ku byaha byose basanga hagombye kuba hari ibikorwa nyirizina yagombye kuba yarakoze. Baravuga ko ibimenyetso bimushinja biri mu buryo bwa rusange bidafatika. Baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza neza niba koko Rutunga yarazanye abajandarume bo kurinda umutekano azi neza ko baje kwica Abatutsi. Urukiko rwabajije ubwunganizi niba igihe umuntu yatabaje abatabaye bagahindukira bakica uko byafatwa mu rwego rw'amategeko. Basubije ko Rutunga yafatwa nk'icyitso igihe yaba yarazanye abo bajandarume asanzwe z'umugambi wo kwica Abatutsi. Bavuga ko abaje gutabara nyuma bakica ari bo bagombye kubiryozwa, bagasigara bibaza ku bubasha yari afite ku nzego za gisirikare kandi yari umusivili. Nyuma yo kumva uruhande rwiregura, umucamanza yanzuye ko azakomeza urubanza ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Mu mwaka ushize nibwo Bwana Venar Rutunga wayoboraga ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi zari rubona yoherejwe n'igihugu cy'Ubuholandi kuburanira mu Rwanda. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bitatu: icyaha cya genocide, icy'ubufatanyacyaha muri genocide no kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barashima icyemezo guverinoma y'intara ya Kivu y'epfo yafashe cyo kuvanaho amafaranga y'igipimo cya COVID-19. Inkuru turayibaza umunyamakuru Ijwi rya Amerika, Vedaste Ngabo, uri Uvira.
Turi ku mupaka wa Kavimvira hano rubibi n'igihugu cy'u Burundi. Twasanze abaturage benshi barimo bacuruzi bambuka bajya i Burundi. Bitewe n'uko intara y'Kivu y'epfo yavanye amafaranga y'igipimo cya COVID-19, aba baturage bo bakongomani banyura ku mipaka ya Kongo ihana imbibi n'u Rwanda ndetse n'u Burundi bishuraga amadolari 5 mu gihe cy'iminsi 14 ku ruhande rwa Kongo.
Twebwe turanezerewe cyane, turashimira leta ya Kongo ukuntu idufashije, kuko twari tufise ibibabaro rwose, kuko ubu twarengana ngaha badusumbuwa udavisa ry'amahera ya COVID ntiwarengana kandi twazana ubuntu bukebuke.
Ariko kuba bavanye idolari 5
kumva tunezerewe, turanabashimiye rwose, turabashimiye.
Wakoraga iki byakugoraga gute?
Nazani poaro, ibitunguru, itomati, ibintu nyene bike bike bitasaba n'umutahe munini, ariko wasanga atamahoro dufise mu ibarabara, ugasanga turiko turasumbuka cyane.
Iyo dolari 5 igiye kutoroza tugiye kubera umuryango. Aye, iyo dolari 5 aho twari tuzikura, ubu tugiye kuza turafashisha umuryango. Urudanza rugiye kumera neza kuri aba dodo rusha duduga kuri aba horo aya mafaranga watanga kugira uyagarukane. Ubudanza nabyo nyirugiye kwinjira bigabanuka ibe bivanye nuko ya mahera dore sano za mahera menshi age kuvaho.
Yavuyeho.
Yego yavuyeho kabisa, twarenganye nawe twatanze.
Kuba aya mafaranga y'igipimo cha COVID-19 yavanyweho, abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga yuko bigiye kubafasha kongera gucuruza nk'uko byari bisanzwe mbere ya COVID-19.
Cyewe nk'ukuntu byangora nk'ubu kera corona bitaraza namanaza buce burukwezi kuri uwo muryango, kandi hagize n'akantu nkenera kuza kugura ibujumbura naca ngenda kukagura. Mugubu mparuye kubera itike sinagenda kubera COVID, itike byaca biterana na COVID bigasha bitwara amahera menshi. Haba bivanyeho bagize neza gose ubu. Ndashobora kuzana akintu ushobora gukenera, ashobora gusimbira we kugitora atangorane na zimba cyane ifuje kuza kuramuca umuryango zogenda kuburamuza.
Gusa nubwo intara y'Kivu y'epfo yavanye mu mafaranga y'igipimo cya COVID-19, abaturage bari basanzwe bishura. Ku ruhande rw'u Burundi, abaturage b'abakongomani bari kwishura amafaranga angana n'idolari 5 uko binjiye mu Burundi. Tuyishime Ariela akora ubucuruzi bwambukiranya umupaka hagati ya Kongo n'u Burundi.
Bisanze nk'umuntu yishoreye utuntu tuvari 20,000 bakaca bakosaba COVID y'35,000 kuri Kongo. Yaramera menshi cyane natwe tutayacuruza. Ata no ku Burundi urumva ko baravuga ngo 15,000 nabyo nyene kweri ku bironka washoye nk'utuntu udakura mu nyungu y'10,000 urumva nuko waca winjira muri manga. Nukuri ntaho twaronka kweri ho kuba bayikuyeho vrema. Nibagire neza no ku Burundi nukuri bayikuyeho barabingene bodufasha ko bavuga ko COVID hose ibihugu byose yahetse.
Umwe mu bakozi bashinzwe ubuzima ku mupaka wa Kavimvira yabwiye Ijwi rya Amerika yuko intara ya Kivu y'epfo yavanye amafaranga y'igipimo cya COVID-19 ku baturage b'abakongomani basohoka iyo ntara n'abayinjira banyuze ku mipaka. Uyu mukozi ushinzwe ubuzima ku mupaka wa Kavimvira akomeza kuvuga yuko abaturage b'Abarundi n'abo banyarwanda binjira muri iyi ntara banyuze ku mipaka bazajya bishyura idolari 5 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14, naho abandi banyamahanga bazajya bishura nabo idolari 10 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijya hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumura kamana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha ku wundi yapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi Mwite guri kwa kani muka yuzi kwa huna
La Benevolencia Grola
Kuru yu wa mbele tarikia 18 no monsi mpuza mahanga wa hariwe imirimba nyamahoro Nelson Mandela wayoboye Afrika yepfo Burundi Mandela yibukirwa kuru hari yagize mu guhuza Burundi n'isinywa ry'amasezerano y'amahoro yarusha muri Tanzania mu kwezi kwa munani mwaka w'ibihumbi bibiri Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi amubaza ku ndangagaciro Mandela yasigisi.
Ejo ndamwibukira ko ningene yabaye umugabo w'ijunja mu gufasha kugira ngo ibiganiro abarundi ashaka kuvuga iboneza bari barimo yarusha bishobore gutera intambwe iboneka intambwe igira icishitse kuko utazi yuko inyuma y'urupfu rwa Nyerere abantu bibaza bati mbega nindazo musubirira kuko Barundi uko bameze uko bagoye ngo ashobore gutera intambwe aho rero havugiwe izina rya Mandela ndazi ko hari bamwe bashatse kumwanka abatari bake ugiye kuraba General Ndanditse n'uwitabo canje nize mu Gifaransa de Democracy Piège mugabo rero aho Mandela nyine aziye byarerekanye yuko afise icunja rikomeye cyane byafashije izo bodeza kugira ngo zitere imbere ubwa mbere hoho igihe yazaga mu Burundi ubwa mbere nta handi yashatse guca atari ku mpimba agenda kuraba igene abanyororo bariho abanyororo nabo benshi bari abazira ibyabaye inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu aho rero agira umwanya wo kuganira n'abo bantu agira n'umwanya mbere wo kugenda asa n'uwuha icigwa imbodeza zari mu nzego za leta bari bamuherekeje kuko yarababwiye ati sibode ngende mwogira abantu umutima mu bantu mubafate kuriya icyo rero yarongeye kukigaruka ko aje mu nama ashinga amateka nabo hoho koko arifatira mu gahanga Perezida Buyoya ati mbega wewe urafise umutima kugira ngo ushobore kuba ushira abantu mu nyororo kuriya je ndabibonye aranapfuka amajambo menshi gushika abantu bumiwe bamwe barabura iyo baca
Perezida Ntibantunganya mwavuze ijunja rafise mukaba muzireza ko butari bwa mbere abarundi baje mu biganiro ariko bikaba cyacu byavuyemo hari habaye ibiganiro muri Itali eka hari habaye ibiganiro nk'uko wabivuze byakoreshejwe na nyakwigendera Perezida wa Tanzania Nyerere ikintu mubona cyatumye wewe abarundi bamwumvira kandi mvuga ko bari bagoye nk'ibi
Mandela hageze yuko agira ijambo yaraduturira ko ndamubona mu bintu bibiri je ndibuka neza ica mbere ndibuka n'umunsi wo gushyira umukono ku masezerano yarusha byaragoranye nta utabizi hariho abatashaka gushyira umukono kuri masezerano dutanguriye kurarunguye igihugu Major Petero Buyoya je ndibuka Mandela ingene yamufatiye mu gahanga imbere y'abakuru b'ibihugu mu karere n'imbere y'abaturage b'Abarundi eka n'abandi bantu bari bashashe ngaho baje mu biganiro mbere n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Clinton niho yarari Mandela yaravuye hasi arifata mu mufuko arahagarara abwira Perezida Buyoya ati mbe wibaza kuzokwemera imyaka ingahe yuko abo yise minorite zine n'ubwo mu Kirundi banyamakisi zikore ko nyabakisi ko n'ubivuga batarega cumi na batanu ku ijana muzoguma mwiganziye byose mu Burundi mutumviriza abandi ndivuga ko arabo byaryoheye bakabira nk'abatwenga mugabo naho nyene madaraga ati ndabonye utwenze tubonye utwenze mutuba ko muzi uko kuri kandi bari batwenze uko banezerewe nuko bumvise avutse iryo jambo icyo ni ikintu namuboneye ko cyatumye mbere gushyira umukundo kw'ayo masezerano byace byihuta kuko abakuru b'ibihugu baciye bagira bati ahantu nituhapa tutarosa ayo masezerano
mu bindi bintu bashyira imbere cyane cyane kwari ubungane bw'amoko aho novuga abirabure n'abazungu eka n'ubungane hagati ibitsina tukaba tuzi kwa fasoni icyo gihe arusha nabo nyine b'abarundikazi baronse uruhara ruhambaye cyane rwose mu gushikiriza aho bahagaze kuri izo biganiro aho hoho muhavuga ko iki
oya niba baronse uruhara mu gushikiriza aho bahagaze ahubwo kubera uko amanda yabona ibintu byaratumye handikwa amasezerano ibiharuro bitezwa kwama biriho bitacura kuja munsi abakenyezi bashobora batezwa ko barimwo mu nzego ngurunguru z'igihugu inama nshingamateka itabagenguzamateka na leta n'ahandi mu biganiro abakenyezi jese bavuga ko bari benshi cyane mugabo bari batanguye kuza nabo nyine bagira ati tugira ngo n'ijambo ryacu yumvikwe Mandela rero agafata ku byo yabona koko hariya mu gihugu ciwe kuko urabona imyaka yari yamaze mu munyororo agwanira ukungana kw'abantu na cyane cyane uzi neza igihe hari iwabo abirabure bacigizwa byaratumye no mu biganiro by'iwacu bitera imbere.
Perezida Sylvester Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi yavuganaga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kubyerekeye umurage Nelson Mandela yasigiye isi kuri uyu wa mbere tariki 18 umunsi mpuzamahanga wahariwe impirimbanyi y'amahoro Nelson Mandela. Turagenda tugana ku musozo w'amakuru yacu mu kanya, turaza kugaruka twibukiranya ingingo z'ingenzi zari ziyageze mu kanya.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragitse.
Mbere yuko dutandukana tubanyurire mu ngingo z'ingenzi zimwe na zimwe zari zigize amakuru twabagezagaho, imiryango irenga 200 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke aho ni mu Burundi imaze guhunga kuva mu ntango z'uku kwezi kubera ikibazo cy'inzara, barahungira mu yandi makomine mu gihugu hagati. Mu Rwanda ho bwana Venard Rutunga ubura no bushinjacyaha bya genocide yarangije kwiregura ku byaha bamurega. Bwana Rutunga haravuga ko asanga ibyaha byose ari ibihimbano. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barashimiye icyemezo leta y'intara kivuye epfo yafashe cyo kuvanaho amafaranga y'igipimo cya COVID-19. Mu mahanga Somalia, muri Somalia habaye impanuka y'indege yarimo abantu 36 mu rwa mukuru Mogadishu. Abategetsi bavuga ko abantu bose bari muri iyo ndege barokotse. Urukiko rwo muri Espagne rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa Jose Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola ryerekana ko yazize urupfu rw'ikirago. Naho ibitero by'amabombe by'Uburusiya mu mujyi wa Toretsk mu ntara ya Donbas byahitanye abantu 6, ibyo rero bikaba bibaye mu gihe perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yirukanye ku kazi umushinjacyaha mukuru w'igihugu na bamwe mu bakora muri serivisi z'ubutasi. Juti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naho tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro byacu biri imbere. Nshimira Jo ku buhanga bw'ibyuma na Nadia wamfashije mu bugenzuzi bw'amakuru. Namwe mwese mwaramuduteza amatwi, amahoro n'amahirwe kuri mwese.